radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Urukiko rwisumbuye rwa Rubavu ku Gisenyi mu Rwanda rwasubukuye urubanza rw'abagabo 18 baregwa ibyaha by'icarubozo mu magereza. Umwe mu bafungwa batanga ubuhamya bw'iyi urukiko ko ibikorwa by'icarubozo byari byarahindutse umuco muri gereza ya Nyakiriba. Umuhuza w'Abarundi arahamagarira Abarundi kazi kudakomeza gusaba gutabarwa, bavuga ko uburenganzira bwa butubahirijwe ahubwo bakabuharanira.
Kuko amashuri twese turugururwe kwiga, amashuri yose twifuza n'ibisata byose twifuza, kandi wavyita ukabimenya akazi abashingarahe bakora n'umukinyezi ushobora kugakora.
Madame Aime Laurentine Kanyana, ikipe ya Cote d'Ivoire yaraye gukanya igikombe cy'Afrika mu mupira w'amaguru, igihugu cyose cyaraye mu byishimo.
Ntabwo twashoboraga rero kuryama, twagombaga kuserebura kugeza mu gitondo.
Brigitte Mugiraneza, umunyarwandakazi utuye muri Cote d'Ivoire, ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Wele kumakuru avuga hirya no hino ku isi, ndi kumwe na Geoffrey Mutagoma.
Tuhere muri Cote d'Ivoire, ikipe y'icyo gihugu yegukanye igikombe cy'Afurika umupira w'amaguru 2023 mu mukino waberaga iwayo. Yatsinze Nigeria ibitego 2-1 mu mukino wahuje amakipe yombi kuri Stade Alassane Ouattara ya Abidjan. Imbere y'abafana barwa mu bihumbi, Sebastien Haller niwe washyizemo igitego cy'intsinzi ya Cote d'Ivoire ku munota 81 w'umukino warinze urangira Nigeria itarabasha kwishyura. Ikipe ya Nigeria niyo yabanjemo igitego cya mbere ku munota 38 ku mutwe wa William Trust Ekong, bitanga icyizere ku bafana ba Nigeria. Byagaragaraga ko izamu ryayo risatirwa cyane na Cote d'Ivoire, gusa icyo cyizere nticyatinze kuko ku munota 62 Frank Kessie wa Cote d'Ivoire yayiserebera izamu rya Nigeria igitego cy'umutwe, bibaye 1-1. Nyuma yaho impande zombi zagumye gushakisha igitego, ariko ku buryo bugaragara kuva mu ntangiriro Cote d'Ivoire yagumye gusatira cyane kugeza igihe Sebastien Haller yashyizemo igitego cya kabiri, abafana ba Nigeria bahita bakonja. Igikombe cy'ibihugu nk'iki Cote d'Ivoire yaherukaga kugitwara mu 2015 no mu 1992, babaye aba mbere batsindiye iki gikombe iwabo nyuma ya Misiri yagitsindiye mu mwaka 2006. Umukuru w'ingabo z'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko abakozi ba ONU n'imodoka barimo baguye mu gico bameshwa urusasu ku wa gatandatu mu murwa mukuru Kinshasa. Ni mu gihe hakomeje intambara mu burasirazuba bw'icyo gihugu, ituma umwuka wo kwamagana izo ngabo wiyongera muri rubanda. Ibitero by'abantu bagendera ku mapikipiki byari byagandagaje mu karere ka Gombe i Kinshasa mu murwa mukuru w'icyo gihugu, aho ibiro by'ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO biherereye. Umunyamakuru biro ntaramakuru by'Abongereza Reuters wabibonye aravuga ko abari bahakoraniye bahatwikiye n'amapine y'imodoka. Umukuru wa MONUSCO muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bintu Keita abinyujije ku rubuga rwa interineti yatangaje ko zimwe mu modoka z'umuryango w'abibumbye zatwitswe. Avuga ko yamaganye icyo gikorwa akomeje. Ambasade ya Cote d'Ivoire muri Kongo nayo yatangaje ko hari imodoka zayo zibwe i Kinshasa, mu gihe akomeje ubujura n'ibitero bigabwa kuri za ambasade z'ibihugu binyuranye by'amahanga nta kurobanura. Inzego za polisi n'iz'ubutegetsi ntizashubije kuri iyo ngingo. Inyeshyamba za M23 zikomeje gusatira umujyi wa Goma uri mu burasirazuba bw'igihugu mu ntara ya Kivu ya ruguru. Iyi ntambara hagati y'inyeshyamba, ingabo za leta n'abazishyigikiye yakajije umurego muri iyi minsi, ituma umutekano wari usanzwe ugerwa ku mashyi muri aka karere urushaho kuzamba. Umuryango w'abibumbye uvuga ko intambara yakuye mu byabo habarenga 135,000, abenshi muri bo bahungira mu duce twegereye Goma aho bakeka ko babona umutekano. Muri Senegal, abantu batatu bamaze kugwa mu myigaragambyo yatewe no kwigiza inyuma igihe cy'amatora kugeza mu kwa 12. Hakomeje kandi impungenge muri iki gihugu kiri mu byari bisigaranye demokarasi muri Afurika y'Uburengerazuba, isigaye yarukamwe n'ihirikwa ry'ubutegetsi. Itangazo ryo kwigiza inyuma amatora ryasohotse hasigaye ibyumweru 3 ngo tariki ya 25 z'ukwezi kwa kabiri yari yagenwe igere. Byatumye havuka imvururu ku wa gatanu hagati y'abigaragambya na polisi i Dakar mu murwa mukuru no mu yindi mijyi hirya no hino mu gihugu. Abantu bakomeje gutinya ko ibirimo kuba bishobora gukurura umutekano muke mu gihugu ku buryo burambye. Perezida Macky Sall yavuze ko kwigiza inyuma amatora byari ngombwa kubera impaka zashoboraga gutuma ibyavuyemo bikemangwa, ariko abanyamategeko batavuga rumwe na we bavuga ko yambuye inzego ububasha bwazo yaba abaturage yaba n'umuryango w'ubukungu wa Afrika w'uburengerazuba CEDEAO ndetse n'ibihugu byo hanze bakomeje gusaba President Sall gusubiza igihugu ku murongo cyari kiriho ku bigendanye n'amatora. Umusore waguye mu myigaragambyo ku wa gatandatu mu mujyi wa Zingushoro mu majyepfo y'igihugu yabaye wa gatatu uguye muri inkubiri nk'uko bitangazwa na Cartographie Senegal, umuryango utegamiye kuri leta ukurikiranira hafi abahutazwa biturutse kuri iki kibazo. Umuvugizi wa Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu muri Senegal ntiyashoboye kuboneka ngo agire icyo atangaza kuri iki kibazo. Ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishinzwe Afrika ku wa gatandatu byasohoye itangazo kuri murandasi rivuga ko bibabajwe n'abaguye muri izi mvururu. Umwami Karoli wa gatatu w'Ubwongereza ejo ku cyumweru yagiye gusenga ku nshuro ya mbere kuva yasuzumwe indwara ya kanseri. Yazamuye ukuboko asuhuza imbaga y'abari aho ubwo yasohokaga mu rusengero rwa Paruwasi umuryango w'ibwami ukunda gusengeramo. Umwami Karoli n'umwamikazi Camilla bagiye mu rusengero rwitiriwe Maria Magdalena Wera hafi y'inzu ya Sandringham mu burasirazuba bw'Ubwongereza, aho umwami yagiye kuruhukira ngo abanze yoroherwe nyuma yo kuva mu bitaro bwa mbere agisuzumwa indwara ya kanseri. Ingoro y'ibwami iri mu birometero 180 mu majyaruguru y'umurwa mukuru Londres hitaruye ibibazo byose bivuka bijyanye no kuba yakwanduzwa indwara ziturutse hirya no hino. Umwami Karoli agaragaye nyuma y'umunsi umwe ashimye abamuhereje ubutumwa bwo kumushyigikira. Mu itangazo ashyize ahagaragara mu mpera z'iki cyumweru yavuze ko ibitekerezo byabo byamukomeje kandi bitumye agubwa neza. Ingoro ya Sandringham yatuwemo n'abami batandatu b'Ubwongereza iri mu busitani n'inzuri bya Parkland mu mutungo w'ubwami b'Ubwongereza kuva mu mwaka w'1862.
Urakoze Geoffrey Mutagoma mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Urukiko rwisumbuye rwa Rubavu ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda rwasubukuye urubanza rw'abagabo 18 baregwa ibyaha by'icarubozo mu magereza. Bamwe mu banyururu bari bahafungiwe bari gushinjanya imbona nk'ubone na bagenzi babo ndetse n'abari abayobozi ba gereza ya Nyakiriba. Umufungwa Joseph Mpakaniye imbona nk'ubone yabwiye urukiko ko ibikorwa by'icarubozo byari byarahindutse umuco muri gereza ya Nyakiriba. Inusa Kayumba akihabwa kuyo bora yamushinje ko akimara no guhindurirwa muri gereza ya Nyarugenge yasubiraga inyuma akajya gufata abandi banyururu abavana Nyakiriba akabajyana gukubita abafungiye mageragere. Yavuze ko uwangaga gukubita abafungwa bagenzi be Kayumba yamukubitaga akanategeka abafungwa bagenzi be kumukubita. Abaregwa uko ari 18 ubushinjacyaha bakurikiranyeho imfu z'abantu barindwi n'abandi bahakuye umuga mu nyiregurire ya none humvikanye ko abishwe bashobora kuba barenga barindwe kuko ngo hari uwashatse gutoroka gereza bamaze kumugarura aburirwa irengero. Urubanza rurakomeje. Mu Burundi inama y'abaminisitiri yemeje umushinga w'itegeko rikuraho igihano cyo gufunga abanyamakuru kubera amakosa y'umwuga wabo kigasimburwa n'ihazabu. Pierre Claver Niyonkuru
umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta Jerome Niyonzima niwe yasomye itangazo risoze iyo nama yakurikiraniwe hagufi n'abamenyesha makuru kuko ibatezurira ku bihano by'umwuga wabo
kujana n'ibihe mu iterambere y'ibimenyesha makuru. Gukuraho igihano cyo gufunga umumenyesha makuru mu gihe yakoze amakosa y'umwuga bigasubirizwa no kuriha amahadabo. Inama shikiranganje imaze guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje ikisaba kw'amahadabo ku makosa y'umwuga yakoze n'umumenyesha makuru ari mu gikorwa cy'umwuga cya misi yose yova hagati y'ibihumbi amajana atanu n'umuliyoni n'ibihumbi amajana atanu amafaranga y'amarundi.
Sendika y'abamenyesha makuru yemewe n'amategeko mu Burundi, Burundian Journalists Alliance, yakiranye umunezero iyo nkuru. Mercury Nicayenzi ni waserukira imbere y'amategeko iyo sendika kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Zerekana yuko igihugu cy'Uburundi giteye intambwe, nivyo umenyesha makuru n'utuvuga yuko atari umuntu nk'abandi, birashika agakora ikosa aho tena yuko yohanwa nk'abandi. Mugabo ikosa ajyanye n'umwuga yari karagwa rufumba atoze nkugira abimenyeshe abenyegihugu bumve ukintu bimeze neza, ari mama atoze yakoze akihenda acamushira mu gasho cyari mu bitese mu gihugu cy'u Burundi.
Nurugamba rwatanguye mu mwaka w'2011 aho abamenyesha makuru bahurikiye mu runani rwabo IBJ batangura imyerekano yo gusaba ko igihano cyo gufunga abamenyesha makuru cyo kugwa mu itegeko rigenga uwo mwuga. Kuva icyo gihe abamenyesha makuru barenga 10 baramaze gufungwa, naho ubutungane bwabagirije ibindi byaha abarekuwe cyo kimwe n'ugifunzwe uyu munsi. Floriane Irangabiye bamye bataka batakamba ko bafunzwe bazira umwuga wa abo. Icyo bikoze nahashima iyo neguro umwizero si mwinshi kuri Christine Kamikazi ari mu bamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bamaze umwaka urenga mu buroko bakarekugwa mu mwaka w'2022.
Tuvuga nti mbega none dosiye izokwirikizwa nk'uko dusanzwe tubibona, umuntu bamufata bagaca biruka kumushira mu gasho ubwo nyene nico yagirizwa kitaramenyekana. Gusa rero nkaca saba nti habanze kuba amatohoza, amatohoza zo banza be umumenyesha makuru yidegembya n'umumenyesha makuru abayafashe kumwikeko aheze hafatwe ingingo mu maruko icaha chamwagirije.
Mugenzi we Eline Bell nibigira akorera iradio Kazoza FM iri Bujumbura yabwiye Ijwi rya Amerika ko muri yo nteguro yitegeko hakirimo imitego itorohereza umwuga.
Bagacasomekamo kajambo bakakwereka ngo udasize kure igitabo mpana vyaha. Muri ico gihe no kuvuga yuko umucamanza niwe afata ingingo akavuga ati twibwe tubona rino kosa atari kosa ryo kumenyesha makuru nk'akarorero, ahubwo rihanwa n'igitabo mpana vyaha. Mu gifaransa yavuze ngo ni depenalisation partielle, byumvikana yuko si total umumenyesha makuru arashobora gufungwa. Muri ico gihe urumva rero biracagoye.
Kubwa Norris Nduwimana akorera iradio y'Imico Kama iri Bujumbura, yubahirizwa ryayo mategeko niyigaruka ikabura buza umwuga wo kumenyesha makuru.
Ariko twe dufise amakenga kubera ko n'ibindi bwirizwa ryari rutugenga irya ryubahijwe mu ngingo zayo zose. Kubera no munsi gushika ofise karata ndangamwuga waja ku rubuga ukabura buzoba kakubwira bati utegereza kubanza kwandikuzana icyerekana yuko uri kwakorera hano kandi urumumenyesha makuru ukorera mu gihugu, birashobora gutuma abamenyesha makuru n'ubundi batoroherezwa.
Urunani rw'abamenyesha makuru IBJ rurimwo n'abahunze igihugu rwogo rubona ko iyo nteguro atakinini zozanira umwuga. Alexander Niyunge ko arongoye urwo runani kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Nta wosya bwose kuko si ukuvuga yuko amategeko ahariko ariko acakurikizwa ntikibuza kwaho nyangwa, nivyo ni intambwe. Ariko si ukuvuga yuko ubwigenge bwo kumenyesha makuru buciye buba umusesekara imugihe mu gihugu hatariho uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro, hawo hirahira ngo yizere ko hazoheza ngo habe ubwigenge bwo kumenyesha makuru. Kindi naco nuko umuntu yovuga mu gihe dufise umenyesha makuru afunzwe aciwe imyaka atacazira, icari kutwereka yuko koko leta irajwe ishinga no uburenganzira bw'umumenyesha makuru kwaba ukurekura uwo mumenyesha makuru akidegembya.
Iyo nteguro iracafise inzira ndende kuko umushikiranganji azotegura itegeko rihinyanyura ryari rihasanzwe ryo mu mwaka w'2018 rikarungikirwa inama nshingamateka imbere y'uko umukuru w'igihugu aritera ku mukono. Inama nshikiranganji yasavye abegwa n'ico kibazo bose gutanga intererano zabo kugira ngo itegeko rizosohoke ryubahiriza ubwigenge bwo kumenyesha makuru no gushikiriza ibyiyumviro imwe mu nkingi z'intwaro rusangi. Pierre Clavin inkuru kubwijwe rya Amerika.
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Umuhuza w'abarundi arahamagarira abarundi kazi kudakomeza gusaba gutabarwa bavuga ku burenganzira bwabo gutubahirijwe ahubwo bakabuharanira. Madame Aime Laurentine Kanyana navuga ko aribwo bazagira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Aratangira asobanura akamaro ku rwego rw'umuhuza w'abarundi.
Umuhuza w'abarundi n'ukwego gwigenga ariko bw'igihugu rujejwe guhuza abenegihugu n'inzego zitandukanye za leta, no kuvuga abenegihugu b'abarundi bangaha mu Burundi n'abanyamahanga cyane n'abandi b'abanyamahanga bari mu bindi bihugu. Abarundi bari mu bindi bihugu cyangwa abanyamahanga bo mu bindi bihugu bakeneye gushikira inzego za leta kugira ngo bagire icyo bazibagije iyo bitaboroheye kuzishikira. Turajejwe kandi no gukinga matati hagati yabo bene gihugu canke abo banyamahanga baba mu Burundi canke bari hanze mu kugerageza kuraba ibibazo bitandukanye biba bishobora gushika tubona tukagerageza kubivuga hakiri kare kugira ngo bitorege umuti canke tukigisha abene gihugu ngene bakwiye kuvyifatamo kugira ngo ntihavyuke amatati hagati yabo n'inzego za leta. No vuga rero kwa rugwego ufisa kamaro kanini ya cyane mu gihugu kuko bituma igihugu cyacu kugiramo amahoro n'umutekano, abene gihugu bagashobora gushikira inzego zigejwe ibisata bitandukanye bitagoranye bakucyo bagaca bakora bagateza imbere igihugu.
None ni wowe muhuza wa mbere w'umupfasoni wagenwe n'ubuyobozi bw'u Burundi, umwanya muwukoresha gute ngo muteze imbere abarundi kazi?
Uyu mwanya turawukoresha nyine kugira ngo duteze imbere umurundi kazi na cyane cyane kugerageza kugwanira agateka ku mukenyezi uwariwe wese ahari agateka kiwe kubahirizwe ashobore kandi no gushikira ibikenewe byose kugira ngo nawe ashobore kuja mu iterambere. Turabigisha rero kenshi uko bakwifata kugira ngo bashobore kuja vyukuri muri iryo terambere, kuko murazi ko inzitizi kugira umukenyezi ashobore kuja mu iterambere vyukuri zishobora imwe rimwe zihaba, ariko tukabereka ikintu bo byifatamo kugira ngo bashobore gukuraho izo nzitizi zose. Turabigisha rero kumenya igihe tugezemo igihe cy'iterambere, igihe umukenyezi atokama ariko aridoga gusa ngo yarakinyijwe ngo ari nyuma ngo ntafise agateka nk'akumushinga nka kuko uno munsi umukenyezi w'umurundi kazi ntanahamwe yimiriwe ntanahamwe atoshika mu gihe abishatse kandi mu gihe afise ubushobozi. Rero turabereka yuko tugeze mu gihe ari ukwerekana icyo dushoboye cyane cyane gusumba kuguma tuvuga ngo nidutabara agateka kacu karakinyijwe, kuko amashuri twese turugururwe kwiga, amashuri yose twifuza n'ibisata byose twifuza kandi wavyita ukabimenya akazi abashingarahe bakora n'umukenyezi ushobora kugakora. Hanyuma kandi turanabereka ibikenewe kugira ngo bashobore kuja mu iterambere ivyo ari byo. Murabona yuko babikenewe nyine ko abakenyezi biga bakatera imbere bakagira ubwenge bakagira ubumenyi bakaronka uburyo bwo gukora. Ubona ko amabanki aruguruye nta mukenyezi n'umwe abujijwe kuja muri banki, nta hariho na banki y'abakenyezi ngaha i Burundi. Umva yuko leta nako itakoze kugira ngo itange ibyangombwa, andi mabanki nayo nyine arakira abakenyezi, ariko tugasaba abakenyezi ko baba abantu bafise ingeso nziza zituma imigambi bariko barakora itokononekara kubera ko batabyifashemo neza. Turabahamagarira kandi no gukorera hamwe mu makoperative, mu masosiyete komersiyali atandukanye, tukabahamagarira n'ikintu cyo kubyara kugera kugira ngo bashobore kwitunganya neza bakore ibikorwa atabifashe byinshi bafise.
Mupfasoni Aime Laurentine Kanyana, umuhuza w'abarundi, ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya mwahaye ijwi rya Amerika.
Yakoze cyane nawe.
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America. Ikipe ya Cote d'Ivoire yaraye yegukanye igikombe cy'Afrika mu mpira maguru 2023, yatsinze Nigeria ibitego 2-1. N'ubwa gatatu Cote d'Ivoire igitwaye kandi ibaye ya kabiri nyuma ya Misiri mu kugitsindira iwabo. Abanya Cote d'Ivoire baraye mu byishimo kugeza mu gitondo ya Abidjan. Ndi kumwe n'umunyarwanda kazi Brigitte Mugiraneza, ikaze ku ijwi ry'America.
Kose cyane Venuste, kumpa ijambo mwiriwe wese abatwumva hano ndi Abidjan, aho Cote d'Ivoire yari yitwaye igikombe cy'Afrika. Twishimye cyane.
None se ibyo byishimo bibagezehe ko bambwiye ko mwariraye?
Yego, twariraye, byari na ngombwa kubera ko nk'uko wabivuze nibwo bwa mbere Cote d'Ivoire yatwaye akoroganiza kandi ikaba inatwaye n'igikombe. Ntabwo twashoboraga rero kuryama, twagombaga kuserebura kugeza mu gitondo.
Narakubonye kuri stade wogeza umupira usamaye cyane. Mbese wabonaga Cote d'Ivoire iri butsinde Nigeria?
Nkubwije ukuri, tout est possible, ibintu byose birashoboka. Nkuko hano muri Cote d'Ivoire babivuga ngo découragement n'est pas ivoirien, bishatse kuvuga ko nta mwivoirie wiheba. Ibintu byose birashoboka, ariko wamaze kure uku nabonaga ku munota wa nyuma aho byari bigize yagombaga gutsinda, ariko mu bintu by'umupira ntumenya uko bigenze, ariko Imana yaradufashije.
Presidence ya Cote d'Ivoire yatanze konje uyu munsi, nta kazi gahari uyu munsi, murawukoresha iki? Urakomeza ube w'ibyishimo?
Uyu munsi hateganyijwe urugendo rw'inzovu, comme le dit les éléphants, kuri hoteli zivira kuri hoteli Palmier zikajya kuri stade Felix Ofebwani, aho bari buje guserebura igikombe. Ahantu ndakeka ari nayo mpamvu batanze konje, kugira ngo abantu baraye bicaye baraye bagikomezana n'ubu ngubu babashe kuba basinzira cyangwa babashe no kuba bashobora kugera kuri iyo stade nyine, kugira ngo bakomeze ibyishimo aho igihugu cyose gikomereza kureba.
Iyo warebaga kuri stade Alassane Ouattara haberaga umupira, wabonagamo abagabo n'abagore, natungwe cyane no kubona abagore mwari benshi muri stade. Aho muri Cote d'Ivoire abagore bakunda kujya kureba umupira?
Ndakeka ntabwo ari iki, umupira ntabwo ari ikibazo cy'umugore cyangwa ikibazo cy'umugabo. Iki umupira ni umukino uhuza urubyiruko, abakuru, abasaza, harimo abantu bose. Ndakeka no kuba byabereye hano muri Cote d'Ivoire yari c'est une question de nation, yari niki n'umupira, yari seremoni y'igihugu cyose. Ntabwo uri ukuvuga umugore cyangwa umugabo, kuko harimo n'abana pe, harimo abantu baturutse mu bihugu byose byo ku isi. Vraiment yari c'est une expérience, je vais dire que byari biteye ubwoba kandi kubibona.
Brigitte Mugiraneza, umunyarwanda kazi ukora utuye muri Cote d'Ivoire uri Abidjan, ndagushimiye cyane kubw'aka kanyu haye ijwi ry'America.
Urakoze cyane Celeste, umunsi mwiza.
Dukomeje amakuru ya siporo. Mu Burundi amakipe ya Rukinzo mu bagabo na Muzinga mu bagore niyo yatwaye igikombe mu mukino wa volleyball i Bujumbura kuri iki cyumweru, naho mu mupira w'amaguru Vitalo irusha Flambeau du Centre ya kabiri amanota 7 mu zihatangira gutwara igikombe cy'umwaka. Ndezire hatunga Imana
mu ntara ya Gitega ku kibuga Ingoma, niho haberwa urukino rwari rwitezwe kundwe 20 gusumbya izindi hagati ya Vitalo ya mbere na Flambeau du Centre ya kabiri. Abakunzi ba Vitalo bari basidukanye niyo nka kugira bashigikira umugwi wabo wabateye iteka kundwa iheze mu gutsindira igitega nyene musonga ati bitsindo 3-0. No kuri uwo Imana, Vitalo ntiyamara amaje abakunzi bayo, kuko yirahiye Flambeau du Centre mu kuyitsindira igitsindo 1-0 cyatsinzwe na Niyo Nizeye Fred. Ayo manota 3 Vitalo yakuye igitega arakomeye cyane, kuko Vitalo yaciye iguma mu kibanza cya mbere isumbya Flambeau ya kabiri amanota 7 igasumbya Rukinzo ya gatatu amanota 11. Bigaragaza ko Vitalo iri kwitera intambwe ikomeye yo gutwara igikombe cy'igihano cy'u Burundi cy'uno mwaka. Inyuma y'ubwo rukino, Sahau Paris amenyereza Vitalo yaragaragaje umunezero wiwe anamenyesha ko intumbero ari igikombe.
Imatsi twari turindira tugishika cinshi twiteguriye kuva batari gitangura, kuko ni ekipe yagumye inyuma yacu. Nibaza ko ari umunezero cyane kuri ino match. Match zose twazifashe nk'uko ari match zikomeye kandi zitegerezwa gutsinda. Rero match nizikurikira tuzategerezwa kuzitsinda.
Naho abakurikiranira umupira hafi i Burundi babona ko Vitalo kuyitwara igikombe uyu mwaka bizogorana, Rukundo Jean de Dieu amenyereza Flambeau du Centre aremeza ko gutwara igikombe mu mugwi wiwe bigishoboka.
Igikombe nikiragenda kukubwira kurabaze equipe championnat turimo harimo nka match ya ma equipe asa nayanganye ingufu. Ndaro twacasigaje ma match bizovana ingana twitwaye ingana vitaro yitwaye mugaba twa objectif ke kubanda kurondera victoire.
Muri iyo higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi, umugwi wa Magara Young Boys ni wo wonyine utaratsinda urukino na rumwe, ukaba ufise amanota 2 kuri 60 maze gukenera. Uramutse ugumye mu cicaro ca mbere kizoba ari gihamana. Muri handball naho amezi 6 ararangiye, abakinyi 10 badashika imyaka 19 bari baserukiye Burundi mu gikombe c'isi muri Croatia batorotse bakangaruka mu Burundi. Mwishira hamwe handball mu Burundi ntibareza amaboko mu kurondera abasubiriza b'abasore bari kazoza keza ka handball y'u Burundi. Muri kino gihe ariko harabye ihiganwa ry'u Burundi bwose kugira abahinga muri urwo rukino barondera abana bakiri bato bafise impano muri handball. Eric Nkunuziza jejwe ubuhinga muri iryo shirahamwe yabwijwe ijya Amerika ko aho bagiye baraca basanze hari gwaruka rwinshi rukunda urwo rukino kandi rufise impano koko. Amenyesha ko byabaye icyizere ko gusubiriza bagiye Burundi bagasubira kwerekana ico bushoboye muri urwo rukino bishoboka cyane kandi vuba.
Turafise abamenyereza twashizeho kugira ngo bashobore gutegura imikangara y'abana batarenze 18. Rero turavye mu Bujumbura no mu bigo hagati imikangara ni myinshi kandi iri ku murindi uheje kugira ngo kijya kibande kigumane. Nico gituma twe twizeye ko neza ko ataminsi ibisozo saba kugira ngo aba bakinyi basubirizwe tubikorwa kandi bimeze neza cyane turavyizeye kandi rwose.
Muri volleyball naho mu higanwa ry'i Bujumbura igikombe mu bagabo catahukanywe n'umugwi w'igipolisi Rukinzo watsinze bigoranye cyane Bisoro ku maseta 3-2. Bisoro umugwi mu ntara ya Muramvya waragwanye gushika ku rukino rwa nyuma imboneka rimwe ku mugwi userukira intara. Mu gisata c'abagore naho igikombe catwawe n'umugwi w'igisirikare Muzinga. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Mu mukino wa basketball amakipe 10 y'abagabo n'amakipe 10 y'abagore niyo agomba guhangana muri championnat y'icyiciro cya mbere mu Rwanda. Naho muri volleyball Kaminuza Afrika y'Iburasirazuba yiteguye guhangana n'andi makipe akomeye mu ruhando rw'umukino mu Rwanda. Jean-Claude Munyandinda.
Mu mukino w'ino cya volleyball Kaminuza ya Afrika y'Iburasirazuba mu Rwanda yinjiye mu ruhando rwa championnat y'icyiciro cya mbere ku makipe y'abagabo no ku ruhando rw'amakipe y'abagore. Umuyobozi w'iyi kaminuza Dr. Calixte Kabera asobanura ko muri uyu mwaka wa mbere intego yabo ari ukwipima imbaraga imbere y'amakipe asanzwe akomeye, hanyuma mu myaka izakurikiraho nabo bakazaba ari abakandida ku gikombe. Kabera wigeze no kuyobora kaminuza y'ubukerarugendo UTB nayo yari ifite amakipe akomeye ya volleyball, yasobanuriye Ijwi rya Amerika aho amikoro yo gutunga amakipe ya East African University Rwanda azaturuka.
Nkuko mwabivuze experience yo kujira amakipe turayifite. Amikoro ya mbere ubwabo ni umubare w'abanyeshuri bigana, amikoro ya kabiri ava muri staffing, amikoro ya gatatu akava mu kigo ubwacu gifite intego yo kurera abana mu mpande zose z'uburere harimo na siporo n'umuco. Amikoro ya kane ni ubufatanye n'abafatanyabikorwa. Aho rero niho haturuka hazaturuka amikoro kandi twaratangiye. Volleyball tumaze gukina umunsi wa mbere wa shampiyona ku buryo ibintu byose birateguye biri ku murongo. Habura ibitekerezo ariko amikoro iyo hari ibitekerezo n'amikoro araboneka.
Uyu muyobozi akomeza ahamagarira abanyeshuri n'abakozi ba East African University gushyigikira amakipe yabo,
bashyigikira ikipe zabo bakazaba iruhande bakazigira inama bakazigeza kure hashoboka kugira ngo abazirimo bazabashe gufasha kaminuza nayo bwayo gutera imbere ariko nabo kwiteza imbere hari mu mukino haba no mu bindi bindi no muri morale no kudushyigikira mu bitekerezo.
Tunyarukiye muri basketball shampiyona y'icyiciro cya mbere mu bagore no mu bagabo yamaze gutangira. Mu bagabo ikigaragara ni uko amakipe ya za kaminuza za leta yose yamanutse mu cyiciro cya kabiri, cyane cyane amakipe y'amashuri makuru y'imyuga n'ubumenyingiro IPRC. Mu bagore amashuri ya kaminuza za leta aracyahanyanyaza nubwo bitoroshye kuzahitegaho umusaruro. Bamwe mu bakurikirana hafi basketball yo mu Rwanda basanga kuba hari amakipe 10 y'abagabo n'andi makipe 10 y'abagore ari kimwe mu bizatuma habaho guhangana kandi buri kipe ikazabona amahirwe yo gukina imikino ihagije. Ku ruhande rw'abagabo amakipe 10 yambariye urugamba rwa shampiyona ni APR Basketball Club, Reg Basketball Club, Espoir Basketball Club, Patriote Basketball Club, Kigali Titans, Orions Basketball Club, Tigers, UGB, Inspired Generation na Kaminuza ya Kepler. Mu bagore dusangamo APR Basketball Club, Reg Basketball Club,
Club, The Hoops, Groupe Scolaire Sainte-Marie-Reine, Groupe Scolaire Gahini, Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Kigali, Kaminuza y'Afrika y'Iburasirazuba, Kaminuza ya Kepler na Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Nyano dusoreje aya makuru mbashimiye kwa mwaduteza matwi aho mu hose ku migabane yose yishi, dukomeje kandi gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugano uyu munsi wakubonye ingendo akurasa ingerekero umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.